ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104 ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutukumbira kuri FM kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ibice 9 I Kisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cacu makuru w'estatu wa Kaburungu Radio Yacu bewa Kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi iminsi indwi no kuvuga ku itariki ya 13 ku kwezi turi mu kwa 10 Burundi n'Abarundi bazokwibuka igandagurwa ry'incungu y'igihugu umuganwa Ludovico Rwagasore hazaba haciye imyaka 63 agandaguwe n'abansi u Burundi uyo muganwa atari mugani mwiragi yasigiye Abarundi harimwo umutima wo gutsimbataza ubumwe gukunda igihugu hamwe no guharanira iterambere abarundi yo mu ntara zitandukanye nabo mu bwoko butandukanye bose barahurira ku bwitonzi bwamuranze hamwe n'impanuro atahengeshanya guha abarundi abasaba kunga ubumwe mu kiganiro cyo munsi turagaruka kwiragigeriwe twiheze niba abarundi bararikurikije canke niba batarikurikije canke barikiriye hagati umutumire n'umugano wa Defense Rugema aserukira inda y'ingoma muraho Defense Rugema
ndabaye mwaramutse
murakomeye ngaho muri
ego turaho tumeze neza turashimira Imana n'ukuri
ni byiza cyane rwose yakavura karagwa
bihe biko birahinduka turiko twinjira mu bihe tuvuye mu kazuba turiko twinjira mu bihe z'imvura n'imbeho
ni byiza cyane rwose reka rero mu mitu tutangure tuje ku muziki ikiganiro Defense Rugema mu minsi iri munsi indwi imwe nk'uko twabivuze abarundi bazo kwibuka igandagurwa ry'umuganwa Ludovico Rwagasore incungu y'Uburundi uyu munsi uhimbazwa ku itariki 13 y'ukwezi kwa 10 kira mwaka none kubwanyu uyu munsi kubwanyu ubibutsike
ego murakoze kutubaza ico twiyumvira kuri uwo munsi murumba no munsi twibuka inshuro ya 63 kuva umuganwa atari umugani incungu y'ukwikukira ku Burundi agandagiwe ikintu twibukira ko kuri uwo munsi no gukubite no kuraba tukirimbura umurundi wese ahari agakubita agatima mpembero inyuma akaraba by'ukuri yuko incungu y'ukwikukira ku Burundi yiguze Burundi amaraso yiwe atasesekeye ubusa aho nshatse kuvuga yuko icyo yazize abarundi twoba turiko turagerageza gukurikiza iragi ryiwe kugira turabe yuko Uburundi murazi neza yuko bwaciye mu bihe bigoye ibyo byama bishika kenshi hanyuma tukabura igituma abarundi tudasubiza hamwe canke tutaronka amahoro arama kugira dushobore kubaka igihugu cacu nkuko muganwa Rudoviko Rwagasore igihatsindira ukwikukira ku Burundi yarazi neza yuko u Burundi bufashe intambwe nini yo kugira bwiyubakira igihugu cabwo nkuko abarundi bavyumva nkuko abarundi biyumva koko ko baheje kwikukira. Aha rero uwo munsi n'umunsi novuga yuko ari ukwirimbura tukaraba yuko by'ukuri hari icyo turiko turakora, hari icyo twakoze, hari icyo twimirije gukora kugira u Burundi tubwishimire nk'u Burundi bubamwo abarundi bafatanye mu nda, abarundi bonse rimwe, abarundi basangiye igihugu impetso ya twese.
Yego,
umusha ndawibukira ko.
Muravuze kimwe mwiragi giwe arivgo arico ubumwe umwe cyari kintu gikomeye yashira imbere ka yatira kama barundi ba kugira ngo bagendere ubumwe. Nagomba ndabaze muri iki gihe mwebwe iryo ragi cyane cyane kubyaye ki ubumwe muri bona gute yagenze neza abarundi barajyubahirije ka canke barananiwe.
Nukuri twovuga yuko abarundi bananiwe aho nukuri ntakwirirwa mu ntara arakekeranya abarundi barananiwe murazi neza yuko urugamba rw'uguhabuza iyo ntayo kwikukira rutari rworoshe rwari rufatiye washaka no kubimenyetso bimwe bimwe berekana yuko hariho abatwara igihugu muri ico gihe ababirigi bariko bari bamaze imyaka myinshi bagerageza guteranya abarundi hanyuma umuganwa Rudoviko Rwagasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije rugamba niho bava hasi bagashaka kugira ati reka twiyungunganye abarundi turabe ingene ayo macakubiri atoshika mu barundi ico nico kintu nyamukuru catumye umugano wa Rudoviko Rwagasore ahaguruka agafatanya n'abandi barundi bimboneza bakagwanira ugo rugamba gukwikukira kugira amahoro ubumwe abarundi babwironderere nkuko bavyipfuza atamuzungu atamunyamahanga abari kugakanu.
Yego me Ildefonse Rugema, hari abantu bashaka kwibaza igituma abarundi nkuko muvuze bananiwe kandi bose abarundi bo mu bwoko bwose bo mu ntazi zitandukanye baremera icivugo ciwe n'inyigisho yatangazo gutsimbataza ubumwe, ku bwanyu ibitagenze neza nibi?
Ibitagenze neza tworaba ubwa mbere murazi neza yuko uwo munsi w'itariki 13 twibuka iganda kugwa y'inshungu ikwikukira ku Burundi aho rero hari mu 61 kuri iyo tariki murazi neza yuko hariho insinzi yarahejeje gutahukana. Hanyuma ikitagenze neza niki nuko aheje kugandagugwa ibintu ntibizoroshe na gato abarundi babaye nk'ababaye impfuzi naho hari umwami ahangamye mugabo umwami yarafashije by'ukuri kugira u Burundi ntibugwe mu isanganya. Ikintu rero kitagenze neza niki nuko inyuma y'imyaka mikeya gusa umugani wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe n'intwaro y'ubwami igatembagazwa iragi ry'umugani wa Rudoviko Rwagasore ryabaye nk'iryibagiwe nk'irire kagukurikizwa bivuye ku ntwaro zakurikiye zatumye haba ukugwanira intwaro bishingiye ku gikenye aho abatwara batwaza umukazo. Hama ikindi naco nuko abanyagihugu murazi neza yuko bavuga mu kirundi bati umwera uva ibukuru gakwira hose iyo abatwara atari bo bafashe ya mbere kugira barongore by'ukuri abanyagihugu nk'uko umuganwa wa duvuga kwa gasore yabivuze aheje gutsinda yavuze ati igihugu igihugu kitagira ubutegetsi bwiza ahantu hari intwaro nziza ntateka nitekane ishobora kuhaba nta majambere ashobora kuhaba. Ibyo rero nibyo byashitse abarundi babonye intwaro ziza zikumira abanabariya ugasanga intwaro zakurikiye zimwe zikitirirwa ngo ni z'abatutsi izindi zikitirirwa ngo ni z'abahutu. Izo nizo zatumye rero hari tuka kivi mu banyagihugu n'ubu ari byo tukirimo.
Ivyo nibibazo tuzakubandanya guca hirya no hino muri iki kiganiro, ariko imbere yaho reka duhe ijambo umwe mu banywanyi biradio Ijwi ya Amerika, Jean Hakizimana Koskos Hategekimana. Muraho
mahoro cyane.
Muri hega Jean Hakizimana?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda.
Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku munsi wo guhimbaza no kwibuka igandagurwa yo muganwa Rudoviko Rwagasore incungu y'u Burundi.
Ego cyane. Je bicho no bivuga ko icyifuzo cyanje tuba turaraba by'ukuri uyu muganwa wacu yarakoze ikintu gikomeye cyane kuko kera hari injyane zifatiye na cyane cyane ku bari baje kudukoroniza baducura bufuni na buhoro, ariko by'ukuri baragerageje baragwana baraturonderera intahe kwikukira. Mu by'ukuri rero cyo turaraba iyo ntahe ku ruhande rw'iwanje ndabona ko by'ukuri yaraharaniwe kandi by'ukuri rero ntaho twikukiye, kuko ubu umuntu aratunga inkoko akajya amagi aratunga inka akanywa amata uko abishatse, nta muntu n'umwe avuga ngo ntunywa amata ntugire urupfu, umuntu aryama mu nzu uko abishatse.
Murakoze Jean Hakizimana. Muravuga ko kubera uruhara yagize mu gutsindira reka ubwigenge bw'Urundi independence abarundi bishe bakizana, reka duhe ijambo kandi n'umundi munywanyi wacu ndayikengurukiye Dieudonné Dados. Muraho muri hega ndakengurukiye
neza ndashimira Imana.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, icyumviro fise cyangwa se inama ku Burundi bwacu kaza hari gatsi batarimo amacakubiri no gusubira inyuma nuko kuva nakura nakuze numva Burundi burimo ibintu by'amoko bikabije. Kuva nakura nakuze numva niba umutegetsi ariho umuperezida yatonda n'igihugu nta shiri imbere ineza y'abarundi bose ngo atwara abarundi bose nko gushaka guteza imbere ibindi, ahubwo harakuntu umuperezida ariho ushumeye ngo atwara ubwoko atwara umugambi, ibyo bigatuma igihugu cyacu gihora mu njyane hari abahora wagira ngo twavuye mu bukoloni bw'abazungu dushyira mu bukoloni bw'amoko, niko ndabibona. Kimwe mu gihe hari umuperezida wo mu bwoko runaka ntavuzwe cyangwa se icyo usanga bwa bwoko bundi wagira ngo burakandamijwe bitotezwa buhora mu buhunzi, ibyo ni ibintu mbona gushikana n'uyu munsi ku buryo niyo mukurikiranye nk'amajambo avugwa n'abategetsi b'u Burundi b'imigambi runaka cyangwa bavuga ngo cyaratujune ngo bamujuri ngo bande ngo iki wendi ukaniga hari ubuzi ahari na kane niga primeri niho haba abasansima mu ishuri nk'ibisanzwe bakaba bakaza kuhari abanyeshuri, ariko hakaba mu gihe cyo kuvuga ngo abatutsi mu byinjiye abahutu mu byinjiye bagaharura ikibazo cy'ibisansima ganisha ko ngashaki n'icyandi iragifite abarundi irabishikana kuko ukabona nyine mu kibazo gihari mu Burundi ku gice gihe kuko n'uyu munsi abarundi bari mu buhungiro ikibazo cya politiki komiseri harimo n'ibibazo by'amoko niraje kumbuga ngurukana bimenye niraje bwo kabane bihugu kwitwa kandi n'ibyambi kandi kandi baravuga nyine ibinda mu kurero ukabona nyine iyo gucacha kibyo hakinyo mu gihe abantu abategetse y'ibindi bashatse gushyira hamwe ngo batware Burundi nk'abatwara Burundi bashaka kwishyira mu kwitwa mbere no guteza imbere Burundi ahubwo bagasha kuba ariko bari
ego be murakoze ndayikenguruki edio done mushi na defense rugema ndayikenguruki asanu demurutoki kubutetsi bubi bwagiye rakurikirana akabavuga ko ari bwo bwatumye abarundi badatsimbataza amahoro ivyo namwe musa naba nababivuze gatoyi ikimvura kiwe mu kivuga kwiki
ego twibaze uko ivyo shikije ego harimo ukuri harimo ukuri uko nuko ubu tugeze ku ntwaro nyirigira 10 sinzi murazi neza yuko kuva intwaro y'ubwami tembaje kuva Burundi bwikukiye harabaye intwaro zitari nke intwaro yose ifise uruhara yagize mwikurikizwa giragi y'umuganwa rudufiko kwa gasore ariko nsubire nyuma gatoya iragiri kuri y'umugani wa Rudoviko kwa gasore niyo ntsinzi y'ukwikukira twaronse ariko murazi neza yuko intwaro y'ubwami itembagajwe twasubiye mu ntwaro twokwitwa ya kavantara yitwa Repubulika. Iyo ntwaro ya Repubulika rero yaje nk'intwaro idusubiza mu ihumbi kuko turavye ingorane zashikiye Burundi zazananye n'iyo ntwaro ya Repubulika. Hanyuma ugasanga rero intwaro yose yakurikiye ifise ukuntu yishirako canke yiyitirira izina ry'umugani wa Rudoviko wa gasore ariko mu by'ukuri badakurikiza irage yiwe. Aha rero murazi neza ibintu byahaciye by'ingirane z'amoko ubwicanyi bufatiye ku macakuri y'amoko kuva mu 1665 umwami mwambutsa ahejeje kwangazwa aho niho hatanguye ugucanamwo ukwicana bifatiye ku macakuri y'amoko. Aho rero niho havuye aho usanga abarundi biciyemwo mu migwi y'abahutu n'abatutsi. Ivyo rero byarabandanije gushika aho haba umwicanyi bw'agafukamunwa bwabaye mu 72 aho naho nyene murazi ibyakurikiye ukuntu byagiye birakurikirana ahantu ufata nk'ingene umugambwe iprona umugambi washinzwe n'umugani wa Rudoviko kwa gasore imigambi n'imigabo yawo yasubiye inyuma cane canke irafutwa hazindi kubera kwa gasore murazi neza abore bafatanije urugamba naho yari umuganwa ntiyafashe ngo atore abaganwa ngo bakorane iyo bafatanye urugamba yakoranije abarundi bose.
Ego me navuze ikintu gihambaye defense rugema muvuga ko aba eka bari barungwe mugambwe abatitsi bari muri ico gihe nyuma yaho agandaguriwe bose umugambi wako ari gushikiriza no gutsimbataza iragirya rwa gasore ubu gutsimbataza bumwe ariko mukavuga ko vyagenze nabi ubwicanyi bwaci bwiyongera aho abavuga ko hoba ha tegetse abategetsi batari bafise intumbero bajana mu gihugu vyo bita mu Faransa nka vision ivyo bintu mu bivuga kwi
ibi nivyo twari ko turavuga ingene rwa gasore umugano w'ubwo rwa gasore mushikuno munsi n'umuhuza w'abarundi uko bigenda kose n'ibintu tubona urwaruka ruramwiyumvamwo abanyagihugu baramwiyumvamwo mu gabanye politike babifata mu nzira nyene ya politike y'ukurondera inda zabo. Ico novuga ngaha rero nuko nizerekeye iragi giwe byukuri nuko umugambwe iprona turavye uko bagiye urahinduka gushikaho umugambwe uta intumbero y'umuganwa rudebuko kwa gasore murazi neza nariko ndavuga amacakubiri y'amoko ya havuye ajamwo tugaca dutandukira washaka aho bizanka 92 93 ibintu biranka birakomera gushika hamwe mugambwe iprona n'indi migambwe baja mu bintu by'ukumvikana mugabo bafatiye ku yamacakubiri y'amoko aho niho haci havamwo ico twokwita ngo amasezerano ya Arusha aho umugambwe iprona wahindutsemwo bawuhinduye umugambwe w'ubwoko umugambwe w'abatutsi ibyo bintu mwese murabizi iprona niyo yaserukira ico bita JDS Claude Bugaserukira ico bita G7 ibyo zasigura iki zasigura yuko abanyepolitike sinovuga ngo n'abanyagihugu abanyepolitike bico gihe bemanze yuko abarundi turi mu migwi ibiri y'abahutu n'abatutsi
yego me
icyumva rero ico gihe umugambwe wa iprona witirwa kwa gasore ni wari ugifise intumbero na ntoya y'urugamba y'amaraso yiwe asesetera abarundi kugira bagire ubumwe
ayo masezerano muvuze yarusha mu kanya turayagaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi Ishimwe Salomo muraho
naho
turakomeye muri hega Salomo
ebe kimeze neza
muri hehe
alo ebe ndakumva
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
cy'imvira ngiye ndashaka gushukiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika tunashimira uwo mutumire wanyu mwadutumiriye rwose ariko ubundi ni ngombwa ko njye nakwisabira Leta z'ibihugu za Afurika ko zashyira ko amaradiyo aho ashyikiriza abantu amakuru y'ukuri kuko nujya kureba ino politiki y'u Burundi muri iriya myaka ku bwa Facebook rwa gasore y'u Burundi urasanga iriyo Leta cyane n'iy'u Rwanda yo muri 57 ku bwa Rudahigwa kuko ziriya zari mu Ngoma indatandatu zagendaga ziba muri Afurika n'intambara ya kabiri y'isi yose kuko Afurika twari tumaze kubona ko bishoboka ko n'ubwenge twagera kuko uko abanyafurika bafataga abazungu siko abagiye kubarwanira mu ntambara ya kabiri y'isi babasanze bamezeba bumvaga ari abantu nyine badashobora kugira icyo ariko babona ko abazungu ari abantu natwe nawe tutabagaruka bari muri Muvoma indepandanse kugira ngo Afurika yikurikire noneho rero ubwo icyo ushaka kuvuga urabona kari akagambane ku rupfu rwa Rwagasore bimeze nka biriya byo mu Rwanda byo muri 59 ubwo ku mashyaka y'imari na za Arabeli na Prosoma na Karimuhutu ko byabaga ari ubwoko buhanganye ababirigi bari badushyizemo polisi ivuga ngo divize puri bagabanye ubategeke niyo turufu bari barashyize imbere rero n'i Burundi usanga ariko bigeze kuko no mu Rwanda muri 59 imihango byagize ingaruka biba bitera karayizi mu Rwanda bituma impunzi nyinshi muri giriti rejeni ziyongera rero ubona ko kuva aho uriya Rwagasore yari azamutse ku butegetsi ari wagira ngo yabaye minisitiri wa kabiri w'u Burundi kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa 1961 kugera kuri 16 z'ukwa 10 uwo mwaka kugira ngo amaze nk'ibyumweru bibiri asimbuye Joseph Kimaye waturukaga mu ishyaka PDC byabaga rihanganye na Iprona y'u Burundi ubona ko ariko Rwagasore politike yari nziza cyane ntabwo yari ashyigikiye ibintu by'amoko kugira ngo murabizi ko n'umugore we Marie Rose Namukebyo kugira ngo yaturukaga mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yabikoze kugira ngo yereke abarundi ko nyine icyo ashyize imbere atari amoko ahubwo ari ukunga ubumwe nk'uko na ba Rudahigwa n'abo bagendaga yabavuga ati twebwe iyo divize turiye yarabiriye kuduca mu gice ntitubishaka twe turashaka ubumwe
Ishimwe Salomo muri ko muvuga ko indyane zabaye mu Burundi igihe umuganwa Ludoviko Rwagasore ariko ahanyira kwikukira ku Burundi arizo ari zisa nk'ingorane zabaye mu Burundi n'indiyane zabaye mu Rwanda
bikanisha kuko urajya kureba ugasanga uyu Rwagasore yaturukaga muri Bezi na Giriti y'i Burundi akaba ahanganye na Matarida n'umushefu w'abatare witwaga Pierre Baranyanga nuko wasanaga hari abakwibanda muri Karimehutu mu Rwanda na Joseph Gitera Byarimana yari ari ukuriye aprosoma yo mu Rwanda n'undi yabaga ahanganye na Basarasarikeba Basarasarikeba wari ukuriye intara yo mu Rwanda ngira ngo zino politike n'ubundi zari z'ababirigi ndibo n'ubundi babihishe inyuma y'urupfu rwa Ruhire Rwagasore kuko ngira ngo yishwe n'umugiriki ariko agambanye nabo mu ishyaka rya PDC nk'uko mu Rwanda n'ubundi abamenda ba intara na Rabel bishwe n'ubundi bikozwe n'abarwanya ishyaka ba Karimehutu na Prosoma mu Rwanda
yego me defense rugema umushenahe Ishimwe Salomon avuga ko indiane zihagaze ku bwoko zifatiye ku bwoko zatanwe mu Burundi umugambwe ipona gutsinda amatora ivyo avuze mu bivuga kwiki
ego me ifatse ngo kuri cyane kuko murazi neza yuko ubwicanyi bufatiye ku moko bwatanguye mu Rwanda mu gihumbi kimwe amajeni shena mwitanu nicenda hanyuma murazi neza yuko mu umwami Rudahigwa yaguye mu Burundi mu kwezi kw'indwi mu 1959 mu bintu bidatomoye ingene yapfuye hanyuma hakurikira izo ngorane zabaye mu Rwanda ariko rero nk'uko twabivuze ababirigi nk'uko n'uwo mushinga nta bivuze ababirigi nibo bari bafise ubuharago kugira bateranye abanyarwanda mu bahutu n'abatutsi ibyo rero barashatse kubizana mu Burundi ariko birabananira aho niho navuga ni n'ukuri Rwagasore nabo bari bafatanije urugamba baragwanya ingwano idasanzwe kuko bagwanye nabo babirigi bagwana n'imigambwe y'abarundi yari ishigikiwe n'ababirigi bagwana n'imigambwe iyo mu Burundi yashaka gukurikiza ibyabaye mu Rwanda aho bavuga bati abahutu nitwe turi benshi reka abari twe dutwara igihugu mugabo umuganwa Rudoviko Rwagasore yaragwanye n'ukuri gushikaho murazi hari umuzungu bita Albert Mossi yahavuye aza mu Burundi kubiba ayo macakubiri wonyene na wonyene byaramunaniye hanyuma igihe umugani wa Rudoviko Rwagasore yari we muhungu w'imfura y'umwami Mwambutsa wa kane se wiwe yarasanze ari umwami yarabandanije urugamba nk'uko abishoboye n'imboneza z'abarundi bari bafatanije urugamba na Rwagasore barabandanya urwo rugamba rwo kugira ayo macakubiri yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ntatandukire mu Burundi iyo yari ingwano itoroshe na gatoya
yego me iyindi ngwano ikwiye kuba muri iki gihe mushya ntahe defense rw'Imana ingwano ikana urugamba ikana umugambi wo kuraba ukuntu abarundi busubiza hamwe ubutagisubira inyuma nk'uko mwabivuze harabaye bwicanye mu myaka itandukanye 1965 1972 1988 ikana 1993 ikintu abarundi bakora kugira ngo ubwo bwicanye bube ubwicanyi bugizwe umuziro abarundi bakora iki urugaruka gukora iki eka abategetsi bakora iki
ikintu cyo kugwa murazi murumva ko byabagiye biraba ibihe bitandukanye uko biba uko bwo bwicanye bufatiye ku macakubiri bwagiye buraba niko ego abapfuye ni benshi baragiye ariko basigarana hasigara ibikomere hasigara abantu kutibagira ibyo rero nibyo bisinze kaje igihugu uko rero kutibagira ababo uko kudashobora gusubiza hamwe kuri izabaye nivyo bituma bamwe bavyifatamwo nabi bakavyifatamwo nabi mu nzira y'ukwihora. Murazi no mu kirundi ko bavuga ati hori hori ikonye umuryango. Ubu rero twe tubona yuko nk'abagiye barashikira intwaro aho gufata intwaro bakayikoresha nk'ikigwanisho cy'ukwihora bora abanyabuna bagasubiza agatima mpembero bakaraba ingene bagafatira akarorero ku mwami mwambutsa igihe bagandagura umuhungu we Rudoviko Rwagasore ingene yahumurije abarundi arabahumuriza arababwira yuko atawo kwihora kuko hagize ubundi murundi apfa yoba abuze ubwira kabiri kuko ayise barundi umurundi wese yopfa yoba abuze ubwira kabiri. Izi ntwaro zagiye zirakurikirana nizashoboye kugira zihumuriza abarundi bababuze kwihora. Ibi rero nivyo turimwo murazi ubwicanyi bwa 72 cane cane wo mu 1972 ushika uno munsi hari abakibukoresha kugira bihore. Hariho abari mu ntwaro bakibikoresha kugira bihore bangaze abandi. Izo rero sagaseseshwa mu rumuri yego nivyo abacitse ku 1972 barangaye ariko abashoboye kugaruka mu gihugu baragarutse mu gihugu. Ariko no 1993 nuko vyagenze mu 1993 twovuga yuko ari ibintu biteye isoni kubona abacika cumu wo 1993 bakiri impunzi hagati mu gihugu bitwa yuko ari abateshejwe izabo imyaka 30 iraheze bitwa yuko ari impunzi hagati mu gihugu. Ibyo ni ibintu biteye isoni
bimwe ibindi bituma
abandi barundi isinzi bari hanze y'igihugu. Ibyo zose ni bimenyetso byerekana neza yuko abatwara bakwiye gufata icyo kibazo bakavuga bati nta mahoro i Burundi bufise mu gihe hakiri impunzi hagati y'igihugu hakiri impunzi hanze y'igihugu.
Bimwe mu bintu bituma abarundi badatsimbataza umutima wo gushyira hamwe eka ubumwe turabigaruka ko mu kanya ariko reka duhe ijambo Nyandwi Abdul Humida muraho muri hega Nyandwi.
Ni mu Burundi mu Kayanza.
Ni vyiza cane gose murafite ikibazo murafite cyumviro turi ko tuvuga kwihimbazwa nibukwa kigandagurwa yo muganwa atarumugani Rudoviko Rwagasore incungu y'u Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro woje ahantu hatari induru nyinshi.
Ikibazo nashaka kubaza
yego
ikibazo mu bisanzwe urabye inyigisho Rwagasore yigisha zari inyigisho zishobora kubaka abarundi bose mu butandukanye bwabo mu moko atandukanye ariko rero uciye uraba ubu novuga ababo ahetse kugandagurwa.
Urashaka kuja ahantu hatari induru Nyandwi. Ikibazo cyawe kirahambaye cyane rwose urashobora kwegera kure ndumva aho uri hari induru nyinshi. Reka dusubire kuguhamagara mu kanya uje mu kindi kibanza uje mu kindi kibanza turaguhamagara mu kanya kari imbere mu mushyira na Defense Rugema mu mushyira na Nyandwi Abdul Humida nawe nyene yari kwashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose mwaciye hirya no hino ukuntu abarundi biyumvamo Rudoviko Rwagasore ariko ugasanga akatari gake cyanyemo mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kimwe mu bintu bituma abarundi bacanamwo kwihora ibindi bintu mwibaza bituma abarundi bagirageza ariko ugasanga ntibashitse 100% ku mugambi gutsimbataza umwe n'inkibi.
Izo ni nkuko nari nabivuze iragi ry'umuganuro Rudoviko Rwagasore likwiye gukurikizwa cyane cyane n'abatwara nkuko nabivuze umwera ubikurwa kwira hose abanyagihugu naho mu kandi nibyo n'ukuri abanyagihugu burya bo barashaka kubana mu mahoro barashaka kubana mu bumwe ariko abanyepolitike bafise ukuntu politike y'igihugu bayikora ku nyungu zabo murumva icokorwa rero nuko ahambere ubwa mbere na mbere leta abatwara ari bo bufata iya mbere bakagerageza gukora ibishobotse kugira iragi ry'umuganura rw'ibikorwa gasore ikurikizwe ibyo navyo murazi neza yuko ahantu bahanka karorero iyo tuvuze iragi ry'umuganura rw'ibikorwa gasore hariho ikintu abarundi benshi batazi burya nsubiye inyuma gatoya murazi umuganura rw'ibikorwa gasore aheje kugandagurwa harabaye impari zugura aho bashobora kumushingura ibyo byatumye abantu bamenye ibyo batari bazi kuvyerekeye umuzo w'abazungu kuva ku badagi ababirigi mu Burundi murazi yuko igisagara cya Bujumbura
hari ibibanza bitandukanye bari kubashaka kumufubamo
sabwe
oba hari ibibanza bitandukanye atari Bujumbura aho bashaka kumufuba
ko nivyo ndiko ndavuga bashaka kumufuba mugabo rero bari bamuduganye igitega kumurumva bamugandaguye itariki 13 hari kwa gatanu bamuduganye igitega bazi ko ari hafuga mugabo mu nyuma umwami mwambutsa ahindura kubera iki kubera Bujumbura bavuga ati abazungu baracayishaka bashaka yuko Bujumbura aragahugu ko kwigenga kadakukira Burundi hanyuma umwami mwambutsa ati kugira bereke yuko Burundi bwikukiye kandi incungu y'ukwikuca ku Burundi twerekane yuko Burundi bwikukiye ijana ku ijana umugani wa Ludoviko kwa gasore ategereza gushingurwa aho nyene ariko bararondera kutunyaga niho rero umugani wa Ludoviko kwa gasore bamushingura hagivugizo hanyuma baranafata n'ibindi bimenyetso bikomeye ahi Bujumbura vyitirwa umugani wa Ludoviko kwa gasore ivyo bimenyetso no bahanga ibimenyetso bitatu bindi murumva hari intatemwa y'umugani wa Ludoviko kwa gasore hari kibanza cyo kwikukira ku Burundi Place de l'Indépendance Nationale hakaba na clinique Prince Louis kwa gasore i Bujumbura hakaba rero na stade Prince Louis kwa gasore ibyo bintu babishinze kugira iki kugira berekane neza yuko Burundi bwikwikiye ijana ku ijana na Bujumbura irimo ari naho hari ibimenyetso bikuru z'incungu y'ukwikukira ku Burundi umugani wa Tarumugani Ludoviko kwa gasore mu minsi yahera twarumvise yuko nka stade Prince Louis kwa gasore bahinduye izina ibyo n'ibintu tubona yuko ari amakosa leta yoba yarakoze kuko ibyo akahise gategerezwa gukurikizwa kugira n'ugwaruka rumenye igituma ibyo bintu byabaye ibyo rero tukavuga tuti na leta turayisaba yuko iryo zina rya stade Prince Louis kwa gasore ryokurikizwa rikazosubira aho ryahora ako karagasiyemwo mugabo iyo n'ibintu bamwe bashobora kugira batabizi batazi gituma aho hari n'ikindi ntavuze Burundi mu 63 bari bufite indege nini itwara abantu indege ishobora gutwara abantu 140 barenga iyo ndege nayo nyine yari yaritiriwe umugani wa Ludoviko kwa gasore murumva neza yuko hari ibintu byinshi abarundi imbonezo z'abarundi bavuze ati uyu muntu tumwibukire ku bintu byinshi bishoboka azogume mu mitima y'abarundi kuko yagwaniye ukwikukira ku Burundi.
Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Masabu Jean-Claude Mariamu Muraho. Masabu Muraho, ndumva telefone ya Masabu iri mu indoro nyinshi, turasubira kumuhamagara mu kanya tugaruke kuri wewe. Idefense Rugema, mwihweje intambwe Burundi buri ko mu kigihe ku byerekeye kunga ubumwe, murafise akizera ko abarundi bose bazote bagashikira iragi rya Rwagasore ryo kuba kubona ikibazo cy'amoko ko atari ikibazo gikwiye gutandukanya abarundi bamaze bakagira ubumwe bakunga ubumwe hagati yabo. Turagaruka kandi no ku bindi kindi kivugo cya Rwagasore yaho yahimiriza abarundi gukura amaboko mu mpuzo bagakora ikaba gashikira iterambere ry'igihugu. Umuntu arafite rero akizera ko abarundi bazote bagashikira iyo ntambwe.
No kubyizera, ariko murabona imyaka 60 ihaciye imike. Imyaka 60 mu buzima bw'umuntu si imyaka mike. Hariho ibimenyetso bitwereka neza yuko bizo hakiri impinga ndende, niko no bivuga kuko navuze ni turabye aho tugeze nk'umuntu goreka ndabivuge mu mvugo igoye. Umugani wa Rudoviko Rwagasore yugaruka muri uwo mwanya akaraba Uburundi, nibaza yuko yobabara cane yosubira ngiri yavuye, kubera n'ukuri Uburundi ntawubwishimira cane aho bugeze. Nafatiye kuri ibyo bintu by'uko abarundi kubera izo ngorane zahikiye mu gihugu, kubera ukutamenya kurekuranira kugiriranira ikigongwe ku vyabaye, icyo nicyo kintu kibuze, icyo nicyo kintu gituma cyatumye abarundi benshi bata igihugu cyabo c'amavukiro bagorewe hanze y'igihugu, abandi bagorewe hagati y'igihugu. Ibyo rero tukabona neza yuko nk'uko umugani wa Rudoviko Rwagasore yabivuze, intwaro zihari, ubutegetsi buhari, nk'uko yabivuze atari ati ahatari ubutegetsi nyabwo nta teka n'itekane rishobora kuhaba, amajambere ashobora kuhaba. Rero nibyo abanyagihugu abatwara igihugu bo pati ya mbere akaba ari bo bikubita gashi.
Mukanya turabasaba mutubwire cyo abategetsi bokora kugira ngo bumwe butsimbatare mu Burundi mu kurindira. Ariko reka duhe ijambo Masabo Jean-Claude Mariama, telefone yawe yari imeze nabi ariko unibaza ko yagiye mu kibanza cyiza. Muraho Masabo.
Amahoro cyane.
Amahoro neza, muri hehe?
Utuvuga ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'Ubutunzi.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga ku myaka 63 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore incumwe Burundi igandaguwe. Nduga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Yewe, ane nyano cy'icyumviro n'otanga.
Duga ku ijambo, ariko nari nagusabye ko uja mu kibanza gitekanye.
Ego.
Reka tugaruke kuri reka duhe ijambo undi munywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika. Rafiki, muraho? Rafiki, muratwumva?
Sabe?
Muri hehe Rafiki?
Ndi Burundi.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ni icyumviro.
Nduga ku ijambo.
Mm,
umutama wacu uwo munsi wacu nakigendera acha yakote ibintu byinshi mu Burundi naho yakandaguwe gusa nyene yaragarukiye yaragwa ni igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu rero mwadaguma mwibuka mwaka.
Murakoze, murakoze kuchimba mshikirije Rafiki. Reka tugaruke kuri mwebwe defense rwima mutubwire mwavuze ko impinga ikiri ndende kugira ngo abarundi bongo bumwe murafise ico mwabikuye ko kugira ngo ubwo umwe bugaruke mwavuze uruhara rw'abategetsi abategetsi bokora iki?
Izo abategetsi bokora murazi neza yuko bo abarundi ego vyitwa yuko turi muri demokrasi. Ariko nigihe umugano wa Dubiko kwa gasore atsindira intayo kwikukira umugambwe wiwe wayiprona ugatsinda amatora ico gihe bari muri demokrasi bari mu migambwe myinshi aha rero nagira ndabibutse yuko umugano wa Dubiko kwa gasore yaremera ihiganwa rya politike biciye mu migambwe myinshi ariko ibihushane vy'ico gihe n'igihe vy'ico gihe nshatse kuvuga ku ntwaro y'ubwami n'iki gihe cize intwaro za Repubulika demokrasi yaje muri inyuma murazi neza yuko imigambwe bahiganwa mugabo ugasanga abantu batorana abasangiye ubwoko kugira baje mu mugambwe naho tuzi neza yuko umugambwe wiyandikishije ukerekana ko ari ubwoko bumwe ego ntiwemegwa ariko impera n'imperuka abaje gutora batora mpinga yanje batora ugasangiye ubwoko ibyo rero nabyo icagiye kubyunyura ni iki nuko no mu gutora iyo migambwe haje itegeko rivuga ati mutegeza gushyiramo abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya murumva ko bihushanye cyane ni cyo gihe cy'amatora y'umugano wa Rudoviko kwa gasore aho nta macakubiri barenda kuvuga ngo abatutsi mutegeza kungana gutya cyane kuriya ibi rero ntibihumuriza na gato y'abarundi kuko ubumwe turiko turavuga ko dushaka abarundi bose bipfuza hariho ibimenyetso byerekana yuko nyabuna tuguma twizirika muri ayo macakubiri murazi yuko ivyavuye Arusha bigahava bija mwibwirizwa nshingiro z'uko hategerezwa kuba ivangura rya moko mu ibwirizwa nshingiro ngo abahutu bateza kungana gutya abatutsi bangana gutya ibyo ni ibintu bidahumuriza na gatoya
ntibishobora kuba ari ibintu byafashwe ingingo zafashwe kugira ngo abarundi basangire ubutegetsi kuko ubundi buryo bwose bwari bwananiranye
ibyo nibaza yuko gusangira ubutegetsi niko kwerekana ko abarundi tutari hamwe washaka ari n'ikintu nuvuga gishobora kugutangaza mu 1991 mu kwezi kwa kabiri harabaye amasezerano y'ubumwe burya iyo habaye amasezerano y'ubumwe ibyo bisigura yuko ata bumwe buhari mu bavukana mbega ndakubaze iyo abantu bavukana mu muryango abana bagasubiranamo bakagwana mu kubasubiza hamwe ubabwira ngo ni mugire amasezerano y'abavukana ntayabaho ubumwe abantu turabuvukana abarundi uburundi tufise nk'umurima w'isangi kandi turabarundi aha nsubira inyuma gatoya ikintu umugani wa Rudoviko kwa gasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije ku rugamba rwo gutsindira ukwikukira ku Burundi bavuga ati mu gifaransa niho byumvikana bavuga ati le peuple murundi ntibavuga le peuple burundais
bavuga ati lo peuple mu Burundi, no kuvuga barundi uvuza barundi kabashira mu bwinshi, no kuvuga harimo ikintu camacakwire. Nibije bavuga mu kirundi ati abarundi turumwe. Ico rero nico kibuze mu gihugu, iryo nirimwe mu iragi ryagwa gasore twategeza gukurikiza. Le peuple murundi, la nation murundi. Ivyo rero nivyo vyerekana yuko umugani wa Dr. Gasore yavuga ati twese turumwe, turabarundi mugabe turu murundi. Aha rero
ivyo bintu abarundi bo bitegera gute defense rwema umurundi ahari hose ukora iki kugira ngo uyu mugambi ka iyo yagi yarwa gasore rishigwe mu ngiro?
Icyo abarundi bokora nukuri twebwe turabibona kuko hari kugwaruka rutanguye kubyumva kuko rutaciye muri ayo rutaza amacakubiri ubwo bwicanyi bw'amoko bwabaye. Bavuga ati ntitubona icyo turiko turazira, ntitubona akazoza kacu. Icyokorwa rero ni iki? Ni icyuko n'ukuri twebwe tubona yuko iryo vangura ry'amoko ryohava, abantu bakaraba bagahabwa akazi. Ibyo uvuze uti byo gusangira ubutegetsi, gusangira ubutegetsi bifatiye ku macakubiri y'amoko, ibyo bituma abantu batwara igihugu batabifitiye ububasha, ubushobozi, competence. Icyo nicyo twoshyira imbere. Habaye abahutu benshi bagira competence bagatwara igihugu neza, nta ngorane ihari. Bibaye mu Batutsi gutya mugaza ugasanga habaye Abatutsi benshi bafise competence, bafise ubwo bushobozi, bafise ubushinganahe, bafise ubupfasoni. Inzu ntacyo vyokwica. Igikuru ni uko igihugu gitwagwa n'abagikunda n'abifite ubushobozi n'abashaka yuko ugwaruka rugira kazoza. Ibindi ni ukuri turabona yuko Burundi atawuriko buraja igihugu, turabona yuko igitwagwa mu mwumvikano w'imigwi y'abantu mugabo ugasanga n'abanyagihugu ntibagira uwo bambaza mu gihe bari mu ngorane.
Musa n'abatemera amasezerano y'Arusha yashoye gutuma abarundi baronka gahengwe.
Aya masezerano y'Arusha n'ukuri twebwe uko tuyabona ntacyo yayunguye na gatoya, ntacyo yunguye na gatoya. Nababwiye yuko imbere y'amasezerano y'Arusha hatanguye kuba ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi 1991 kwezi kwa kabiri, ariko nta myaka ibiri yaheze murazi ivyadutse 1993 nicabugije yuko abo bwicanyi bw'agahomera bunwa abantu barapfa nangazwa. Ivyo n'ibintu biri ngaho biboneka. Ivyo vy'Arusha navyo nyene murazi neza yuko nayo masezerano uko basezeranye ntivyakurikijwe na gato. Ubu bavuga bati nyene bugitano yifashe ikirindi, ufize intwaro niwe akora ivyo ashatse. Ivyo rero twibaza yuko hari abo kwiyindi ntumbero aha kintu nocishamo nogenda ntacishijemo. Muribuka neza yuko umugambwe Iprona wari umugambwe uharanira intwaro y'ubwami. Igihe haza Repubulika yaje ari intwaro ya kavantara yadusubije mu ihumbi. Amajambo ya nyuma y'umugani wa Rodrigo wa Gasore ahejeje gushikiriza ijambo ry'intsinzi kwikukira ku Burundi, y'intsinzi ya Iprona, yavuze ati Imana nidufashe ituje imbere maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma. Ivyo none munsi sintenya kwivuga biri muri mwibwirizwa shingiro. Abarundi biciye muri referendum bagasubira kubona yuko rimwe mu irage ry'umuganwa Rudolf Kugwa Gasore yavuga ati umwami nahangame mu Burundi, bagashobora kubona yuko bashobora kwitorera iyo ntwaro y'ubwami. Ivyo nibatureke tubisigurire abanyagihugu barabe aho Uburundi bwatereye inzira, aho Uburundi bwatumye ebugwa mwisanganya, kuko ntawubihisha.
Ariko mwibwizo ashingiro umurundi wese arashaka kugira umugambwe agahiganwa amatora.
Ego mivyo niko bivuga, ariko mwibwizo ashingiro mu ngingo yaryo ya kane baremeza neza yuko umugambwe umuhari cyangwa umuntu ashobora kugarukana intwaro y'ubwami abirekuriwe mugabo biciye muri referendum. Ibyo rero twebwe turavuga tuti icyo ni kimwe mu byotuma, ni imwe mu nyishu zotuma Burundi bwonka amahoro, kuko twebwe twemeza neza nk'uko umugani wa Rudoviko kwa Gasore yabivuga, u Burundi bubuze umwami n'abagabo hejuru y'imigambwe.
Ego ndabona akanya kariko karatujana mushe nta defense rwema twavuze cyane gose ikibazo cy'amoko injyana zihagaze ku moko, ariko hariho nk'abarundi banonose cyane gose ibibazo vya anthropologie ivyigwa bijanye ni n'ukuntu abanyagihu babaho imico yabo, bavuga ko ubwoko mu Burundi butari ivyo mu bivuga kuri iki.
Ibyo nivyo cyane kuko nibaza yuko mu bintu n'igihugu cyari gikwiye gushimikira ko ni mu bintu murazi neza itware akahise ku Burundi dufatira ku bitabo byanditswe n'abazungu n'abarundi babavyize bakabinonosora bafatiye kuri ibyo bitabo byanditswe n'abazungu. Nibaza yuko twosubira inyuma, hari ikintu abarundi cyatumye tuguma dusubira inyuma. Twafasha abanyagihugu cyane cyane abakurambere n'abantu b'inkerabwenge, ariko nibo bafashe, nibo bazi akahise k'igihugu cacu, nibo bazi amabanga y'igihugu cacu. Aha rero uvuze uti mu Burundi hari ubwoko, nta bwoko buriho mu Burundi na gato. Ibyo turashobora kubifatira ku rugamba umwami Mwezi wa kane Gisabo yagize n'abadagi n'abarumariza. Icyo gihe n'ukuri abarundi bagwanirije umwansi hamwe bagize urunani, nta muhutu yavugwa, nta mututsi yavugwa. Ibyo bintu byaje mu nyuma abazungu baje kudupima amazuru, badupima imbavu, badupima uburebure. Hanyuma murazi neza hari uwundi murezida w'umubirigi mu gihumbi kimwe na 1929 w'umurezida yitwa Pierre Wickmans, yarazi neza yuko Uburundi bubakiye ku miryango, imiryango y'abarundi. Ariko mu 1929 umuzungu n'inda n'indesho arafata aravuga ati ndatanze itegeko yuko imiryango clanisme ihagarara, hanyuma abarundi tukabaca mu moko gusa.
Egome mwavuze mu gusozera mu kanya gatoyi cyane gose amasegonda 30 mwavuze uruhara ugaruka rushaka kugira mu gutsimbataza umwe akama motera ugarukana nakahe amasegonda 30
akama twotera ugaruka nuko bo kwirinda cyane kugwatiza kahise akazoza kabo mu kuja mu migambwe ibacanishamwo. Ego n'uburenganzira bw'umwe wese kugira kuja muri politike mugabo babijemwo bavyumviriye. Ikindi naco nuko bogwiza cyane ibintu bibahuza inkino ibintu by'akaranga byose bishobora kubahuza, ikabahuza mu nzira atari imigambwe.
Ego idefense rwema ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo utange ikiganiro gihambaye cyane gose. Ndashimiye ingenieur yadufashe mu yabwivyuma, tukadushimiye Nadia Taha yadufashe kugira ngo ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese namwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi, tukaba tubifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.